Abikorinto ba mbere kigabane cha gatanu. Inkuru ya mama ye hose yuko muri mwebwe hariho busambanyi kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga kubona umuntu acikiza mukase ngo murongore namwe mukikakisha ntimubabare nk'uko mwari mukwiye kugira ngo wakoze ico caha akurwe muri mwebwe. Kubwanje naho ntariho ku mubiri ariko ndiho mu mwemu nejeje gutsindisha wakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Mu izina ry'Umwami Yesu, mwebwe n'imwemu yanjye dukoranye, dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu, guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwe buzorokoke ku munsi w'Umwami Yesu.
Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo umubiri ube rishasha, nk'uko mutarimwe umwambiro. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kwishikanwa ariwe Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera cyangwa umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsi mitambiwe y'imiti mikeye n'ukuri.
Nabandikiye muri cacete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi cyangwa bifuza cyangwa abasahura cyangwa abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa umuvukanyi namba n'umusambanyi canke uwunohoka canke usenga igirwamana canke utukana canke uborerwa canke umunyazi uwumeze aricyo no gusangira ntimugasangire nawe. Muhuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza wo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana nizo bacira urubanza. Ni mukuru munyakiwe muri mwebwe.